Inyuma y'urugendo rwamushikanye Bujumbura ku munsi w'Imana itariki 29 z'ukwezi kw'icumi guheze, Michel Kafando vyari vyitezwe kwa kiganiro yamenyesha makuru kuri uyu w'Imana. Nubwo atariko vyagenze, yasohoye itangazo ribagenewe muri ryamenyesha imibonano itandukanye yahawe canke yatanze. Kafando avuga ko iruhande y'abaserukira ibisata vya ONU, amwe mu mashirahamwe n'ibihugu bifasha u Burundi n'abarundi bamwe bamwe, yabonanye kandi na Aremenya Mitwe, umushikanganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu, baganira ku migenderanire ya ONU na leta y'u Burundi muri rusangi, yongerahura n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana. Uwo baganiriye ku vyerekeye ibiganiro bihuza abarundi. Ivyo biganiro ni navyo vyatumye Kafando afata indege imujana Dar es Salaam muri Tanzania ku itariki ya 3 ukwezi, aja kuganira na Mukapa, umuhuza mu matati y'abarundi. Natavuga amatariki kanuni bumvikanyeko, yemeza ko bahurije ku kirangamisi gishasha co gusubira gutuma kabegwa n'amatati y'abarundi kugira ngo baje kuganirira i Arusha. Intumwa idasanzwe yabonye isigura ko yashimiye Mukapa kutwigoro twiwe two gushikana ibiganiro ku musozo, anamwemerera ko ni izokwama imfata mu mugongo. Amwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu avuga ko yanejerejwe n'urugendo rwa Kafando n'atayakiriye. Maitre Jean-Marie Nduwimana harongorwa ni Piske Burundi arimo yatwara, ahamagarira abantu bose gutahura ko abarundi ubwabo aribo bategerezwa gutorera umuti ibibazo by'igihugu cyabo.
Tamugwi numwe yaba umugambo utwara, yaba amashirahamwe ari mu gihugu, yaba imigambo itandukanye, twese twemera kandi tugatahura neza yuko ineza y'abarundi ari kuyaga kuri kinakiriya, kandi ineza y'abarundi izova mu maboko y'abarundi. Amunyamahanga nawe amashirahamwe mpuzamakungu, ibigo mpuzamakungu nabyo bigadushikira ku ntambwe y'iwacu nkuko nako dushoboye, kuko twarikuki kandi turigenga. Intumwa yawo ni Kafando, dusaba ko yobwira umuhuza agaherezwa ibiganiro maze abarundi ngaha ku kivi muri Sunday barahije gutanga ibyifuzo byabo. Hariho umugwi uri ku kivi ujejwe inyonyo bigura shingiro ubandanye nyabona, hama twese abarundi mu bice bitandukanye duvise dutera tugiterere maze dusimbize dutegura amatora y'umwaka w'2020 kugira ngo tuyajemo twese tanumwe yidoga canke avuga ngo arakomuriwe muri kinakiriye.
Nduwimana anasanga ata muntu numwe akwiye kwiyumvira gukoresha inguvu mu gukemura ibibazo.
Ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya ryaravuze riti mu gihe amatora y'2023 ategurwa, bama basaba abarundi kwama bubahiriza amategeko atandukanye agenga igihugu. Ni kuvuga yuko abarundi bose imice yose imigambwe yose amashirahamwe kubahiriza amategeko y'igihugu niwo mushinge w'iterambere, niwo mushinge wo kubaka igihugu. Rero icyo usaba ibyo bigo mpuzamakungu byarutura bimwe bimwe nuko bishyigikira abarundi mu nzira y'amategeko, mu buryo abarundi bonyine aribo bonyine bateza kubaka igihugu cyabo. Naho nsaba ibihugu bimwe bimwe n'amashirahamwe mpuzamakungu, hama kujyanye n'abanyamigambwe bamwe bamwe n'amashirahamwe amwe twebwe turimwo, dusaba ko duterere intererano yacu dukoresheje urupfasoni, dukoresheje inzira y'amahoro, inzira y'ibiganiro. Igidashoboka igidakunda tukakiganira ko mugabe icitwa ingufu ndigikunda ntibikushoboka.
Umukuru wa Piske Burundi hari n'icanura ubutegetsi
leta y'u Burundi ni muvyeyi kwama iraje ushinga no gukingira umwene gihugu wese yawo mu migambwe itandukanye mashama atandukanye kugerageza kwereka amakungu uko ivyo bavuga ku Burundi atari vyo. Gutyo rero umwe uyu nuri yashobora gukorera nabi leta arimwo canke uyu nuri yashobora gukorera nabi umugambwe arimwo ahanwe gatwe kiwe umugabo ntabibazo kuzina ry'umugambwe cyangwa kuzina rya leta arimwo. Gutyo rero leta izoba yabaye muvyeyi yagarariye bose amanatwe rya shirahamwe tubabantu duhanura twibutsa bibaye ngombwa tukoma induru tuvuga duti nyabona nyabona ibintu byogenda uko kuko ntanya gupfa ntanya gukira kandi nta uri hejuru y'amategeko.
Kuvagena wa kubintumwa yawo nidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, Michel Kafando ibaye inshuro ya kabiri agendera ico gihugu. Ku itariki ya 20 ku kwezi vyitezwe kwaja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano i New York gutanga raporo ivuga ko yasanze ibintu vyifashe. Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.